Adishu ya Amerika isamira nirai Washington DC mukirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe nchuti mwese muduteza amatwi muri kumwe na Oren Tangishaka. Atishwe ya Amerika ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu no munsi tuza kwihweza ingwara imaze imisi yibonekeza mu Burundi iteye impungenge abatari bake cyane cyane abavyeyi iyo ngwara ikaba yandukira cyane ingwara batazira ingwara y'amaso y'imbwa ni ingwara yari imaze imisi yibonekeza cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura tukaba tuza kuvugana na muganga Dr. Levi Kandeke yanonosuye ibijanye n'ingwara y'amagara y'abantu ingwara y'amagara y'amaso mu gihugu Burundi atugire byinshi kuri ingwara. Tubahaye ikaze mwese nkuko bisanzwe mudushikirize ibibazo n'ivyumviro mwongere muterere no kurubuga rwacu rwa Facebook address ni VOA Radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga nkuko muvyumvise muri sanga yuno munsi turaza kwihweza ingwara y'amaso yibonekeje cyane mu gihugu cy'u Burundi ikaba iteye impungenge abatari bake mu gihugu cyane cyane abavyeyi. Ingwara irandukira cyane mu bice bitandukanye by'igihugu iracibonekeza nubwo hamwe bavuga ko batakiyibona muri iminsi. Abenshi bayitazira ingwara y'amaso y'imbwa. Mbega mu kibano cyanyu yifashe gute muri kino gihe? Nibyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga. Tugiye kubiganira na muganga Levi Kandeke, akaba yanonosuye cyane iyi ngwara y'amaso cyane cyane akayivurira mu gihugu cy'u Burundi. Ingwara niyo tugiye kwihweza cyane cyane mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka tubibutse nk'uko bisanzwe Facebook yacu aho mushobora gushikiriza ibibazo n'ivyumviro dukashobora no kubyihweza mu kiganiro cyacu. Adresi yacu ni VOA Radio yacu, VOA Radio yacu nkuko bisanzwe mushikiriza ibibazo n'ivyumviro muterere mu kiganiro cy'uyu munsi. Turabona abatari bake bamaze gushikiriza ivyumviro vyabo, ibibazo vyabo, kumbure barabifuza ko muganga yishura. Tutarinze kurangira, reka ndabona muganga twamuronse ku murongo wa telefone ashobore kutubwira kumbure duhereye ku ahantu iyi ngwara yoba yaravuye mbere yuko tunaganira byinshi. Muganga, reka tubanze tuguhe ikaze mu kiganiro muri isanga kandi turagushimiye cyane ku kanya wafashe kuganira natwe.
Thank you cyane, ndabaramukije mwese kandi murakoze kuntumira.
Ego murakoze muganga. Reka kumbure tubanze turabe aho ingwara yoba yaravuye, ibivugwa ku bamwe bavuga ngo yavuye muri Tanzania abandi mu Buganda canke ico bacarayiteye nk'abanonoso ingwara z'amaso. Mwumva amakuru y'imva yoba arayahe kubijanye niyo yavuye ni cyayiteye?
Nibyo cyane byo muvuze. Twaragerageje kurondera aho yahereye ariko naho muri kano karere k'iwacu k'ibihugu vya East Africa yahereye mu gihugu co muri Kenya kwibahari aho bita Mombasa niho batanguye kubona abantu benshi bagwaye iyo ngwara, hanyuma iraheza itandukira ibindi bihugu nka Tanzania n'Uganda. aho hari mu ntango z'ukwezi kwa mbere hani wacu naho mu Burundi yashitseho mu mpera z'ukwezi kwa mbere.
Mpera z'ukwezi kwa mbere none yifashe gute muri kino gihe cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura kwa ariho benshi twabona bidoga cyane ko bayigwara ariko ntitwabibona cyane cyangwa ngo tubyumve cyane mu ntara hagati byifashe gute i Bujumbura.
Icyo ni kibazo cyiza cyane kuko natwebwe twaravyibajije. Hari ibintu bibiri twabonye bidasanzwe. Ubwa mbere na mbere no kungene yatebutse kwandukira abantu ni ingwara dusanzwe tuzi yamyeho nk'uko imyaka ibiri itatu ije yameza turayimenyereye. Aho twari tuzi yakunda kuzanana mu gihugu cya Tanzania nicyo gituma hano iwacu i Burundi hari n'abayita ngo ni ingwara y'amatanzania. Ariko rero icyubu twibaza ko cyaba cyarahindutse muri iki gihe haba muri ibyo bihugu bya Kenya na Tanzania cyangwa i Burundi. Muri bukiye hariho ubushuhe budasanzwe kandi tukiri mu gihe hakiri igihe cy'imvura turibaza ko ibyo byoba byaratumye iyo ndwara igwira gusumba uko yahora. Turabona ku igicu cyahindutse kitakimeze nk'icya kera. Ubu rero kubitwereke hano mu Burundi isa n'uko yaheze. Mu kwezi kwa kabiri niho yababaje abantu benshi. Imaze ingwara rero iyo imaze gushikira abantu benshi baraheza bakumvira impanuro tubaha. Twarabona ko abantu bazikurikiza nka twebwe tuba turi mu mavuriro twarabona ko abantu bahinduye ingendo basigaye bakurikiza impanuro tubaha. Turabona rero yuko ingwara igenda iragabanuka gushika naho nk'uno munsi ndababwiye nk'uno munsi wa gatatu ndinze mva ku kazi atamgwaye ndumwe ndose.
None nk'uko mubivuze bamwe bayita ngo ni ingwara y'amaso y'amatanzania abaja mu Rwanda bavuga ngo ni ingwara y'amaso y'abarundi. Ni kuki none cyane cyane benshi bayita ngo ni ingwara y'amaso y'imbwa birafise isano n'imbwa cyane ziyo bayaravuye ku mbwa?
Icyo kibazo kweri nta nyishu yacu mfise. Twakuze tubyumva uko iyo ngwara yandukira cyane y'amaso bayita uko mugabo murumva ko ari nyinshi zimeze uko ariko zose bayita mu n'amaso y'imbwa. Mugabo icumvikana cyoco iyo bavuze ngo n'amaso y'amatanzania murumva yuko abari kubera babonye yuko ari yaje izanana. Mu gihugu cy'u Rwanda twarabatanze kuyironka yatanguye mu Burundi mbere yo kuja mu Rwanda nabo urumva nicyo gituma baheza bakavuga ngo ni Burundi.
Ego none turabye rero ukuntu ifata abantu ukuntu yandukira gute. Abenshi baratubwira ati dukarabe. Indi nkahe Bujumbura mu minsi yahera barahimiriza abantu cyane rwose gukaraba. Mbega none yandukira ari kubera umuntu aba yashyirigise mu maso canke hari ibindi bintu bituma umuntu ashobora kuyandukira?
Ni byo cyane kandi ni ibintu byoroshe kumvikana. Ingwara ukwifata ubwa mbere amaso arabanza agatukura, amaze gutukura agatangura kujya umugwayi akumva yo kwivyiringira, akumva amaze kwivyiringira ntiyamererwa neza, hanyuma akaza amosozi. Mbumva rero umuntu yivyiringira akongera agakurura amosozi, ko muri ayo mosozi niho haba harimo ako gakoko kitwa virusi kandukira. Ahejeje rero uwo muntu akaguha ukuboko aheza akakwandukiza. Cyangwa naho yakora ku kintu musangira naho akora ku muryango we nawe ukajya kuwukora ko ugaheza ugaca wikora mu jisho urumva yuko uraheza nawe ugaca wandukirwa kandi uwo muntu ataho naho mwahuriye. Nicyo gituma mu uko duhanura abantu tubabwira ubwa mbere na mbere nshuti icya mbere ni mukarabe, mugume mukaraba. Icya kabiri ntimuhirahire ngo mwikore mu maso. Ibyo bintu babiri umuntu abikurikije ntaheza ngo agware. Nka twebwe mu buvuzi bwa minsi yose duhura n'abantu isinzi y'abantu bagwaye birashika ntihagire uwurwara. Nibyo hari baba bagwaye bakeyi murwayi benshi nibo batagwaye kuko bakurikiza izo mpanuro kandi mubona ari bo babura n'abagwaye benshi.
Urakoze cyane. None muganga, iyo ngwara utubye yuko kumbure cyane cyane iva ku kuntu abantu babakoze ku bintu bagakora no mu maso, imari kiringo kingana gute iri aho hantu yari yicaye kugira ngo ibandanye igira ubwo bukare bwo gushobora kwandukira uwundi muntu nko ku muryango, ku gikombe n'ibindi?
Icyo ni ikibazo kigoye kwishura, ariko reka ngereranye. Ubwa mbere na mbere no kumenya yuko uko imyaka ibiri itatu ibaye haza virusi nshyashya zamaze zihinduka, no kuvuga imwe imwe iza ifite ingufu isumbanya n'iyindi. Iyo umwaka niyo twabonye ko ifite ingufu gusumba izindi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nta bushakashatsi buragirwa bwo gupima ngo babone igihe imaze ku muryango ishobora kuba ikishobora kwandukira. Mugabo kubera amavirusi dusanzwe tuyazi, no mwanya muto cyane uri munsi y'umunsi umwe, no kuvuga iyo waraye ku muryango iyo virusi bukeye mu ntango yandukirwe. Mugabo urumva nk'umuryango haca ko abantu benshi, na cyane cyane iyo ngwara murazi uko yandukira ahantu hahurira abantu benshi, mu mashure, mu mahinguriro, ahantu hari abantu benshi begeranye kandi basangira byinshi. Nicyo gituma atabundi buryo bundi buhari atari ubwo bwo kuza turagerageza tukikingira dukaraba kandi tudakora mu maso. Hariho n'ikintu mwashikirije cyatumye twibaza ibijyanye no kumena yandukira. Twarabonye nko ngaha mu Burundi ibice by'igihugu byandukiwe ni hano Bujumbura n'intara ya Cibitoke na Rumonge, nabo ico dusangiye no kuba mu kiyaya ahantu hashushe kandi hari n'umuyaga. Hakaba rero hariho mu gico bita mu Gifaransa humidité isumba iy'ahandi. Mukaca musanga no mu bihugu bindi bibanyi byaguye baragwara nka Tanzania hakariwe Dar es Salaam na Dodoma abashushe nk'uko kw'iwacu, muri Kenya hakariwe Mombasa. Mugabo ibihugu usanga hadi naho hoba ari imijirimo abantu benshi, mugabo bakaba bameze nk'abari mu misozi, mukabona ko batandukiwe. Tugiye nko mu gihugu cyo muri Ethiopia nta yongwa ntiyabonetse, eka no mu Rwanda naho yabonetse ntiyababaje nk'ino kuko Kigali imeze nk'iyahantu mu misozi. Hano iwacu i Burundi naho ugarutse hano iwacu turabona ko mu ntara zo hagati mu gihugu naho bafite abantu benshi nka Gitega na Ngozi, abantu babaye bakicana.
Ego birumvikana cyane cyane ko hari hiryo sano kuko mu gihugu hagati nta bidoze cyane. Muganga, naho iyi ngwara twumva turemye yuko iri kiragabanuka kandi yuko nk'umuntu yanonosoye cyane iyi ngwara kandi ayivura, azwi cyane ko ayivura mu gihugu cy'u Burundi, uno munsi ukarinda utaha ata muntu wakiriye bisigura yuko iriko iragabanuka cyane, ariko abanywanyi abanyagihugu baracafise ibibazo bitandukanye kuri iyi ngwara nyene. Hariho n'abari ku murongo muri aka kanya tugiye kwakira kugira ngo bishugwe ibibazo byabo. Turafise ku murongo Evrard Arakaza na Irambona. Tubakire, reka twakire. Evrard, uraho neza ga Evrard?
Ndabumva.
Ego. Evrard, ikibazo cyane cyumvira kuri muganga.
Iyi ndwara ukuntu noyivuga, kino mfise noyivuga ko mu kwandikira akenshi ngo indwara yandikira bivanye n'uko mwagiye murahura n'abantu umuntu ayirwaye kenshi muri ko mbaramukanye. Mbega muri icyo gihe iyo mwahuye n'umuntu abantu bayirwaye woyikiro abantu mwokwikingira gute?
Ego muganga, yatugiye cyane cyane ku bijyanye no gukaraba no kudakora nako, ni bimwe mu bintu dukwiye gukora. Ukumbure muganga araza kutwunganira yongere ko ibindi umuntu ashobora gukora. Reka tubandanye twakire Irambona. Irambona, uraho neza? Irambona, uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Duga ku ijambo.
Ambona bazaga. N'indwara y'amaso igihe ugasanga nk'umuntu muri famiye nta muntu umwe yigeze ayirwara, ugasanga iraje tu, ugasanga nk'umwana umwe mu bana batanu arayirwaye. Se biba byatewe n'iki? Kuko kubavanguriranira umuntu ashobora kurwara amaso ku buryo ugira umwibyo najya kwa muganga ukabona nyine yarahumye ubundi, se biba
byatewe n'iki kindi ese muganga n'inzobere muri ibyo bintu kuri ibi bintu bijyanye no kwivurisha imiti kumva ngo barasiye ngo bashyiramo indimu ngo bashyiramo iki ibyo abivuga biki hari imiti uratenda ku muntu yaza kwa muganga nta bundi buryo bw'ibanze umuntu yaba yifashije mu gihe atari yajya kwa muganga
urakoze cyane mbona ego muganga mududze ku jambo kuri kumbura ikibazo cha Evrard cereke ingere umuntu yo yirinda ariko cyane cyane ni ikibazo cha irambona kuko twanakibonye cyane ku rubuga rwacu rwa Facebook aho abantu bavuga yuko ushobora gushira mu ndimu mu maso canke icayi ababyeyi benshi ari n'umuvyeyi umwe mu misi yahera yashize ku rubuga rwiwe umuvyeyi yazwi avuga ko yashize icayi mu maso cy'umwana wiwe hamahavarakira niko bimeze mubibona gute
engeruse ku kibazo cuja umunywanyi wa mbere numvi narabonye yuko benshi bamenye ko kwikingira ari ugukaraba ariko nababwiye bwa kabiri cya kabiri kwari ukutikora mu maso kandi burya abantu barikora mu maso kenshi kubera babimenyereye atabonye n'uko abikoze ni ukuvuga rero bisaba kwitwarereka cyane kuko nabo wakarabye karagucamo ugasanga wakoze ahantu ukumbura ugasanga iyo virus yahari ukaba ubishize mu maso abantu rero badakora mu maso usanga nabo nyine bibafasha cyane kugira ntibandure tugarutse kuri icyo kibazo kigira kabiri yabaje ibibazo bibiri kandi byose byumvikana ikibazo kiwe cya mbere yabuze ati bigenda gute ko mu muryango ushobora gusanga umwana umwe yanduye abandi ntibandure tibigenda gute icyo rero ngira ndacyishure bivana n'ibintu byinshi ubwa mbere na mbere bivana n'igitigiri cy'ama virusi cya mushikiriye mu kuri uwo mwanya mu mubiri iyo yashizemo virusi nyinshi amaso yanduye menshi mwumva ko aheza akagwara icyo ni icya mbere kandi ikindi nacyo ni uko usanga ababa mu nzu basanga bagize bikingiye kubera babona ko uwo bari kumwe agwaye ugasanga bagerageje bakikingira kubera batinya iyo ndwara uwa mbere n'uwa kabiri kenshi bararwara mugabo uca usanga abandi batagwaye ko baca bamenya uko bikingira ikindi kibazo yabajije ati ni kubera iki imiti nk'iyi bavuga ko yoba ikora cyangwa ntikora nka bajya bakoresha indimu cyangwa bakoresha icyayi icyo nabubwira ubwa mbere na mbere iyo ndwara iterwa n'akantu bita virusi utuvirusi twinshi turasa kandi dutera kimwe virusi nta muti wagenewe kurwanya virusi ukora neza uriho ni ukuvuga ry' amaso arakira atana umuti umuntu akoresheje imiti ahanini dutanga ni yo korohereza umurwayi mu kumugabanyiriza ububabare kuko ibabaza ariko nta muti uca uyivura ngo uheze ngo gucikira kubera uwo muti rero icyayi cyoco nticyari ntikivura kandi ntacyo cica ariko amama y'indimu arashobora konona mu maso muri iki gihe rero nawe ntari bwabivuge abagwaye dusigaye tubona murumva ko iyo ndwara yakize abagwaye turonka nabivuye nabi nabashizemo imiti atari yo ubu turi ko tuvura abagiye barakosha bakora ibitari byo amazi y'indimu arimo sinzi iyo nabyita ni pH acide agiye mu jisho araheza akaryonona mu gihe habayemo agakomere kaheza agace kaba kanini gusumba uko kari kameze ni ukuvuga rero ko ibyo bidaheza ngo bimuvure abonye yakize nawe ntagire ngo niyo yamuvuye kuko n'ubutashizemo umuti araheza agakira nuko rero turahimiriza abantu ko ugerageza uburyo bwose bakareka gukoresha iyo miti muganga atavuze
ego nk'uko wari ubivuze hariyo bamwe bashobora kurwara mu muryango abandi ntibagware abandi nabo ugasanga bagwaye amaso akabyimba cyane ubundi nawe bikaba ibisanzwe ni kuri iyo mpamvu nyine iyo bavuze yuko utuvirusi tuba dutandukanye twagiye mu maso
virusi iriki ratembera ubu ni imwe mugabo ntimwakiri igitigiri kimwe hari uwandukira akaba yashize muri ico virusi nyinshi akaba waragusumba uwundi ikindi nacyo abasirikare tuba dufite mu mubiri kuko nibo bakutugwanira hari igihe tutaba tubanganya iyo bihuriranye n'uko abasirikare b'iwawe ari bake uraba baragusumba ufite abasirikare benshi navuge umuntu asanzwe afite amagara meza ucubona akize harya abakiri batoye muramaze kubona yuko abakiri bato basa amagara bakira n'igoga ariko umuntu avuze umengarate bagukira urumva n'ibisanzwe hari abandi basanzwe bafise n'izindi ndwara nibo twinginga kuza kwa muganga ubusanzwe afise iyindi ndwara mu mubiri ihambaye ari diabete cyangwa indi ndwara ikomeye nka ziya z'umugera turababwira ati mwebwe mugwayajyayi amaso yimwe no kuza tukarabira abandi tubwira ko dukenera kubona niba bajya basanzwe bagwaye izindi ndwara z'amaso dusanzwe tuvura basanzwe bari ku miti y'amaso kubera imiti baba ariko barashiramo idashoboye ntikore neza mu gihe bagwaye iyo ndwara y'amaso yimbwa abo niyo mugwi w'abantu bakeye tubwira ati nimuze kwa muganga abandi bose turababwira ati indwara irikiza tukabereka n'uburyo bashobora kwiyohereza bagakoresha ipampa n'amazi akanye abagize imana bakaba bafise abo muri frigo n'isabo iyo amazi akanye umuntu ashize ku jisho araheza akamworohereza ijisho rikaruhuka n'atabaye yagenze guca muri frigo amazi ya muri afurika yo hanze kenshi abakanye umuntu ashize ku gapama agahumiriza ntashiremo amazi agakanda arumva ko yorohewe mu kurindira ko abasirikare biwe bamugwanira hanyuma agaheza agakira mundwemwe
murakoze cyane muganga reka tubandanye twakira abandi turafise Doris ku murongo Doris uraho neza Allo Doris Doris uratwumva Doris ndumva ko kumbura ga telefone kamugoye ntituko turamwumva Doris ku murongo mu gihe turindira kwakira abandi banywanyi kumbura tubaze muganga ku bijanye n'abana ugeranyije n'abakuze izingwara nk'izi z'amaso zikarira co kimwe zifata co kimwe canke zimeze gute
abana bato cyane bajya bakiri bato bakivuka nibo bashobora kumera nk'ababaye mugabo nabo baba bafise ikintu gituma kibakingira kuko yose abana batembera gukorana mu minwe n'abandi ntihanduye benshi cyane ntitwabonye benshi ariko abandi bana bamaze gukura baba bafise umubiri n'abasirikare babagwanira bakora neza gusumba aba bantu bakuze abo bajya b'imisore cyangwa inkumi bubona akanya gatuzi ubona kize mugabo bamaze bajya bamaze gutangura gukura imyaka 40 no kuduga nibo baba baragusumba abandi kubera bataba umubiri wabo n'abasirikare bataba bameze nkabo bajya bakiri bato ariko nabo barakira usanga hiyongera ko umunsi umwe cyangwa ibiri kuri irya minsi igwara abakiri bato ariko na bose barakira igikuru twebwe ubu turaba cyane cyane abo abaje kutwitura turaba yuko atamuti utari wowe wayashizemo tukawumubuza hanyuma tukamuha impanuro z'uko yifata kugira akire atakindi yononye kuko nabibamenyesheje muri iki gihe murumva ko iyo ndwara yaheze mugabo turacafise abo tukiri ko turakurikirana kandi ahanini ni kubera bakoresheje imiti atariyo nk'ayo mazi y'indimu twarabonye benshi bashyizemo amazi y'indimu akabagirira nabi nibo turi ko turavura muri iki gihe hari n'abandi bake ibyo nabyo birashika babona bagwaye bakagwara iyindi ndwara hanyuma bagaca bagira ngo niya amaso y'imbwa bakareka kujya kwivuza bati bizokira ntari iyindi ndwara ikeneye ko babavura ugaca usanga nabo badushikiriye batebye mugabo icyo tubwira abo bantu ni uko iyo ndwara nta na rimwe ifata ijisho rimwe yifata irya mbere ukabona ko hatanguye rimwe mugabo niyo iyindi rica rifatwa iyo amaso ashoboye afashwe ari abiri agenda akurikirana murumva yuko dushobora guca twiyumvira ko ari iyo ndwara nyine mugabo iyo hagwaye indwara ijisho rimwe gusa ni ukumenya ko ishobora kuba ari indi ndwara mukajya kwa muganga
Ego, reka tubandanye twakira abandi. Turafise Marcel ku murongo wa telefone. Marcel na Bonite, wihangane gato, nawe nyine turakwakira. Marcel, duga ku ijambo.
Ego, murakoze cyane ndetse n'umukino Rwanda musukije. Nshaka kumubaza utubazo tubiri. Ikibazo cya mbere, uburwayi bw'amaso busa nk'ubwadutse cyane muri aka karere u Rwanda ruherereyemo n'u Burundi. Bifite impungenge ku bijyanye n'imibereho wenda yacu. Hari abantu bakibaho ubuzima bushobora kwita ubwa gakondo bajya mu mashyamba. Ko tuzi ko hari ibicurane byigeze kubaho bikitwa iby'ibiguruka, iyi ndwara y'amaso nta nyamaswa yaba ishobora kuyanduza kugira ngo n'abaryinyama wenda zitatunganyirijwe ahemewe n'amategeko bajye bagira uburyo bitwararikamo. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, umuntu wanduye ino ndwara ari mukuru akaba afite yagize ikibazo cy'aya maso arasabiki. Hari uko birumvikana kwirukira kwa muganga byo nibyo, ariko se n'ibyo atarajya kwa muganga nta buvuzi bw'ibanze ashobora kubona. Ese nyuma y'ubuvuzi bw'ibanze yaba yitwararitse mu buhe buryo? Indorerwamo y'umuvuzi akabaye akoresha ni izihe? Ibikoresho by'isuku ushobora kujya muri dushe cyangwa nkihanaguza esime? Ese mugenzi wanjye nawe yayikoresha ndwaye amaso? Ntabwo namwanduza ibintu nk'ibyo. Ku bijyanye n'imibereho yo mu rugo, hari ibikoresho bitizanwa umuntu amaze gufatwa nayo maso yaba yakwitwara rikate kugira ngo atanduze abandi, cyangwa abandi bakwitwara bate mu gihe babonye umwe mu bo babana yagize ibimenyetso by'aya maso?
Ibibazo byiza, urakoze cyane Marcel. Reka twakire na Bonite Muhimpundu, ikaze neza nawe.
Hello.
Ego, Bonite.
Uri wakiriye ngwara y'amaso n'interano nosha. Hello.
Ego.
Iyo ngwara bwa y'amaso si kimwe yaho bifata abantu kera, iyi nayo n'ibindi. Kuko uko ni gufata irakubabaza, igutera imisonga mu maso. Ariko iya kare ntiyakenera n'umuti cyane. Turabye iyi bavuga uno munsi siyo iyo iyindi ngwara yaba yaraje kabisa. Kuko hari uyu ukuntu igufata iragutera imisonga mu maso, ukumva umutwe ugufata ukagwara giripe. Giripe ikagufata ukumva kabisa ubabara mu maso cyane cyane rwose. Kuko igihe batubwira kera siyo kabisa ubiharuye biratandukanye n'iy'uno munsi. Iy'uno munsi ifise ubukare bukaze gusoma iyahahora kera, imwe y'abana bavuga kera yadufata kera kugira ngo arayarwaye nk'itandukanyerero yaramfashe. Ubwo nasabe ko badukingira nk'urucanco umuti wayivura wobonetse.
Urakoze, urakoze Bonite. Ego, muganga, twohera ku bibazo vya Marcel ati bikoko birandura navyo ko navyo nyene muri imisi yahera vyakunze kubangamirwa. Duhere kuri ico.
Mbabarire cyane, ibibazo vya Marcel sinavyumvise.
Marcel yabajije bibiri, kimwe kijanye n'ibikoko ibitungwa kumbure vyo mu kibano navyo nyene vyo babibangamiwe n'ingwara nk'iyi, cyane cyane kubafungura inyama bakagira amakenga ko ingwara nk'izi zishobora kwandukira ibite ibikoko. Kuko mu minsi yahera ingwara ibikoko zagwaye warabona ko biri mu maso, biri mu mazuru, biri muri ibyo bihimba. Hamara baza ati abantu bakuze, abasaza bokora iki kugira ngo bikingire iyo ngwara? Kandi kumbure mbere y'uko banabonana na muganga, ni iki kintu cy'intango bokora kugira ngo babe barivura barifashisha mbere y'uko babona muganga? Kumbure ashobora kubavuga abantu bari ruguru canke abantu bigora kubonana na muganga, ubwo nyene bokora iki ku bantu bakuze?
Ni ibibazo byiza cyane. Reka ndabasubiriremo icyo cya mbere kijyanye n'ibikoko. Tugiye kureba ubushakashatsi bwagiye buraba na hamwe byerekana yuko ibikoko n'abantu bishobora kwandukizanya iyo virusi. Nibyo ko hari amakenga amavirusi yavuye ku bikoko aza ku bantu byarabonetse, kandi aho byagiye biraba minsi yose byatumye abantu bababara uko wasanga ari virusi umubiri w'abantu butamenyereye ko bari nshasha hanyuma bagahereza bakamererwa nabi gusumba iyo bagwaye izindi virusi umubiri wabo usanzwe uzi. Ikibazo cya kabiri ati abantu bakuze bo kwikingira gute, ni kujya nyine twabivuze abantu bari mu mihana kandi nkaha mu bihugu by'u Burundi no mu Rwanda abantu baba mu mihana iri kure na kure mu mihana ntiyandukira cyane yayikarira abantu baba ahantu hagwiriranye abantu benshi. Abari mu bihana rero biraborohera gusumba abandi kwikingira, nibyo ndabisubiramo, no gukaraba no kudakora mu maso. Ibyo bintu bibiri umuntu abikoze natwe tuba duhagatiwe n'abagwayi benshi cyane ntituraheza ntitwandukikwe. Iki cya kabiri yagize ati none amaze gufatwa mu gihe atarashika kwa muganga yokuriki nababwiye ko indwara ishobora gukira ta muti ashizemo, yirinda gushiramo bijya bavuga atari byo byo gushiramo amazi y'indimu cyangwa ibindi miti ikirundi itarerekana ko ikora, hanyuma agakoresha agatambara agashyira mu mazi akanye agahumiriza agakanda kugira yoroherwe. Iyo ndwara murumva yuko imare indwi imwe hagati y'iminsi indwi n'iminsi cumi aheza akaba yakize, akarindira rero iyo ndwara igaheza igakira. Iyo abonye umunsi ugira kane cyangwa ugira gatanu umengo indwara itera yongerekana ko imera nk'igabanuka arashobora kuca ajya kwa muganga. Ikindi gihora gituma abantu bajya kwa muganga uko mumva umuntu iramujya mu maso agashaka kwiyagaza, hanyuma akongera akaba afise mu minwe n'utundi tumikrobe akajya kwikora mu maso akacagira ibyo bita mu gifaransa sur infection, ni ukuvuga ashiramo akandi gakoko bita bakteri atari ya virusi agwaye. Muri icyo gihe ntabiyoberwa, abyutse mu gitondo aca abona yuko amaso yafatanye kandi akabona harimo ibishirashira byinshi cyane. Muri icyo gihe ijya ngwara ntigira ibishirashira byinshi byahaba ari iyindi yiyongeye ko araheza akaza tukamuha umuti. Ibyo nibyo byonyine bikenera kujya kwa muganga. Ubundi mwumvise yuko indwara igiye irakurikirana uko bisanzwe umunsi agira indwi umurwayi wahejeje gukira.
Ego hama bonite we numva avuga shimitse yuko iyi ndwara sa nitandukanye cyane n'izindi twabonye mu myaka yahera, atirakaze cyane irakaze cyane iratandukanye, harimo kumeneka ku mutwe, harimo grippe ifatanye nayo, naho bamwe batabonye ibyo bimenyetso ariko gasaba ati mbega nta rucanco rw'indwara nk'izi cyangwa indwara nyene mwo mwishura gute
bonite ivyo avuga? Nibyo cyane gose natwe twarabibonye kuburyo ubundi nta bushakashatsi bwahora bukorwa bwo kurondera virusi, ubwoko bwa virusi bwateye, ariko ubu mu gihugu cya Kenya barabikoze, hanyuma turabona yuko virusi twari tumenyereye nanze kubivuga kubera byari by'ama specialty y'abaganga hahora hatemera ivirusi yitwa adenovirusi, hariho amatipe menshi yo bita 4, 8, 16, 50, ariko ubuhaje bita Coxsackie A24 ni virusi ibabaza gusumba izindi. Nubwo nayo nyene iza ikikiza irababaza gusumba izindi, n'umuntu yakize yo kandi abona ko yakiza atakibabara ijisho ribandanya ritukura umenga riracarimo amaraso, ni irababaza gusumba uko byaho natwebwe twahakuye icigwa ntitwari bwayibone ibaye ijya mbere, turazi ko bibaye ijya mbere. Icyo tuma gihumuriza abantu ni uko iyo virusi imaze koza ijya mbere igarutse ntihezi ibabaza abantu nk'uko yababaje ijya mbere, kubera umubiri uba umaze gukora abasirikare bo kuyikinga. Murumva rero yuko atari yo twoguma dutinya, kuko ubu isa niyaheze kandi nawe yogaruka ntiyasubira kutubabaza.
Ni ukuvuga ko umuntu ashobora kumva umenga aragwaye mu maso arasubiye kugwara mu maso gato ariko atari nk'uko byari biri ibisanzwe, ni ukuvuga ko unaho bigwara birahiho ishansi yuko ushobora gusubira kuyigwara gato.
Ego cyane ndiko navuga nko mu gihe hoza mu myaka iza iyindi epidemi itewe nayo ntizoheza ngo mbere nk'uko yabaye ubu ni haba haje ubwo bwoko bwa virusi tumaze guhura nabwo ngira muramaze kubona muzindi ndwara nka ziya za gripe iyo haje virusi tutari bwahure nayo yaheze ikababaza abantu mugabo iyo hari ateye ariko hatembera virusi umubiri wamenyereye abantu barayirwara mugabo bakabona ko ari bisanzwe aba bisigura yuko umubiri ubusanzwe ufite abasirikare bwo kwirwanira iraheze igakira nigoba cyane kandi itarenze kubaza umuntu
reka nongere nta kirundi ku murongo wa telefone umusaza ngenze ndore amahoro neza ikaze
amahoro
uraho urakomeye
naho ndakomeye rwose ndashima imana ndarasurutiye ndabumvira mu majyaruguru muri mu karere ka Gicumbi murenge wa Bwisiki
mu Rwanda
mu Rwanda mu nama majyaruguru ariko mbere nabo ndashimira umutumirwa muganga rwose kuko ibyo byinshi byiza byo indwara y'amaso ariko rero yewe rwose indwara y'amaso nabonye abayirwaye ugasanga nk'umuntu arabyiringira cyangwa se amaso yatukuye na giripe idasiganwa ese nkamubaza umuntu ashobora kuyirinda cyangwa se atubwira niba ishobora kwanduza
ego muganga yabisiguye cyane uburyo umuntu yabyirinda ningene ishobora kuvugwa reka kumbure tugiraho nyine muganga tubaza imiti imwe ivura indwara nk'izi watubwiye yuko ishobora no kwikiza ariko hari abo twumva bavuga yuko bahawe antibiotike imiti itandukanye kugira ngo mugabanye ubwo bubabare akenshi mwandikira imiti yihe bivanye kumbure n'ibimenyetso bimwe bimwe biba bitandukanye ku bantu
nibyo cyane ndaganira n'abasanzwe bafise amafarmasi hano Bujumbura aho nkorera barambwira ati imiti niyi yaheze kukubera abantu bayikoresheje ari benshi cyane nkayababwira nti ni kubera bayikoresha itarikenewe abantu barenga kuri 80% ku ijana ntibaba bakeneye gushiramo umuti kwikandisha amazi akanye gusa birakwiye ariko nk'uko nababwiye bakeye kuko batagize ukwihangana ngo ntibakore mu jisho hari igihe bakora mu jisho bagashiramo akiyongera kuri ya virusi akantu bita bakteri kagaca kabatera infection amaso ntayoberana kuko acazana ibishirashira mu gitondo akabafatanye abo rero bakenera antibiotike kuko mu byumva si virusi tuba turiko turavura mugabo tuba turiko tuvura ya bakteri yongewe kuko aha hose dukikijwe n'amabakteri ukoze mu jisho ushobora gushiramo bakteri ugaheza ugaca wiyanduza iyindi miti duha abababaye ntitukunda kuyivuga masamirizi ko kubera umuntu agera avuga ati muganga yavuze uyu muti hanyuma ngaca yiruka akawushiramo kumbura atawukeneye mugabo hariho imiti dufise duha abantu tuba tubona ko babaye cyane kugira tubaruhurire nabo nyine tuyibaha mu buryo twabonye yuko bemera kuyikoresha uko twayibabariye kuko bakoresheje ukutariko nayo iraheze ikabagirira nabi no gusumbya ya ndwara nibyo tuba dutinya rero yuko umuntu aheza akamererwa nabi gusumba uko yari kumera atashizemo umuti
nibyo koko muganga nk'uko bizi warakoze mu bihugu by'amahanga harimo muri Amerika cyangwa mu Bufaransa kenshi muri ibyo bihugu imiti myinshi utegerezwa kubanza guhabwa urwandiko rwa muganga ariko mu bihugu by'akarere urashobora kuja kuri farmasi ahanini imiti myinshi cyane urashobora kuyironka utarinze kuronka urwandiko rwa muganga nivyo rero ko benshi bumvise umuti runaka bashobora guca bawihereza birumvikana reka nongere nakire gakwavu katwakire gakwavu akazina kiwe kandi karangoye amahoro
uraho neza munyamakuru Eugenie
ni Oriane uraho neza
Oriane tanga ishaka mwakomeye
ego cyane turaho turashima namwe
ni gakwavu igisagara mu Rwanda
gakwavu igisagara ikaze neza ikibazo cyangwa icyumviro kuri muganga
ikibazo mwari muri kuvuga ngo ku ndwara y'amaso y'imbwa iya ndwara bita maso yimbwa ndagira ngo kubera ko iriya ndwara nishyashya cyane ndagira ngo aze kuza kudusobanura mu buryo bwimitse ikindi wenda ngira ngo musobanuze muganga ku ndwara y'amaso turi kubona indwara zigera kuri eshatu hari igihe amaso ufatwa n'amaso ubyiringira akurya cyane ukajya uyabyiringira hari n'iyindi noneho hari n'iyindi gufata amaso akazamo amarira yanabyimbye noneho hari iyindi ya gatatu ifata amaso mu Rwanda dukunze kubyitaga ni agahenere ugasanga runo ruhu rwo hejuru ku maso rwabyimbye cyane mu Rwanda dukunze kuyita ngo ni agahenera turagira ngo aze kudusobanurira diferanse y'izi ndwara uko ari eshatu
urakoze cyane naba ntihenze no mu Burundi nayenga bayitwa ni
ikindi ngira ngo mubaze ese hari ibigo byikorera ku giti cyabyo ku buryo kuko ino hano muri iki gihugu hari igihe usanga amaso bayavura nka rimwe mu mwaka cyangwa hari kabiri mu mwaka byonyine ese nk'uwashaka nk'imiti y'amaso hari ibigo bigiye byihariye bafite mu bihugu bya Afurika wenda ku buryo umuntu yahita yarwara amaso agahita agera kuri ibyo bigo akabasha kugura imiti
reka muganga ducire ku mayange ariko ikibazo cyiza cyane kijanye no kugerageza gutandukanya izo ndwara muganga bavyumvise izo ndwara zitatu zitandukanye kandi ni ikibazo cyiza cyane kugira ngo bamwe bamenye niba ari indwara isanzwe cyangwa ari indwara igezweho muri iki gihe imwe aravuga ati imwe y'ukubanza kwiviringa mu maso kumvira kurababwa iyindi urabyimba ukavirira ukava amarira iyo yindi nayo ni imwe imeze nimba ntihenze y'agahene haba hari akantu kakavyimbe hejuru y'ijisho tudusobanurire muganga
ego cyane ibibazo abajije birumvikana mereye ku cyambere iyi ndwara yaje nk'ikiza sinshasha na gato ni indwara yamyibaho gusa nuko umwaka yaje ifise ingufu yaje yandukira vuba vuba itembera hagati y'ibihugu navuze igituma twikeka yuko roba yatembereye gusumba uko yahora nuko igicu cyahindutse hanyuma n'imigenderanire y'abantu yarahindutse ubu bagenda abantu baragenda gusumba ibijyanye rero nuko indwara zifata izo z'amaso nibyo hariho ibimenyetso by'indwara z'amaso bituma tubwira umuntu ko acikira kwa muganga icya mbere atavuze n'igihe umuntu abonye ko ijisho ritakibona abonye umenga abantu kutabona cyangwa kubona uko yahora byagabanutse aho wirukira kwa muganga hakaba no gutukura iyo umuntu abaye abonye ijisho ritukura nacyo ni ikimenyetso ko ijisho rigwaye nk'iyo ndwara yateye murumva yuko rihatangura gutukura rimwe irindi rigaheza rigafatwa indwara rero zituma amaso atukura ni nyinshi si yo yonyine ni nyinshi cyane nizishobora kuzivuga ngaha ngo tuzimare hanyuma hakaza n'indwara zituma umuntu aguma akurura amosozi izo ndwara rero nazo nyine ni nyinshi iyo yateye ni kwimeze hanyuma yavuze n'izituma umuntu ashaka kwibyiringira iyo yateye yo irimo byose ijisho riratukura rikakurya ugashaka kwibyiringira hanyuma ukongera ugakorora amosozi uko nicyo nababwira uko bimeze kose kubyiringira ijisho si byiza nta ndwara n'imwe ifatira muri ubwo buryo igusaba ko wibyiringira waheza ukabyiringira ugaheza ukamera nk'uwukize kubyiringira byama bifise ingaruka mbi no ku zindi ndwara turetse iyo twari ko turavuga murumva yuko wibyiringiye uheza ugashyira ya mosozi mu minwe ugaheza ukandukiza abandi si byiza tuhanura abantu yuko ababifitiye uburyo nk'aba baba bafise uburyo tubabwira ko bakoresha wa mushwaro bakoresha rimwe bagaheza bagata abandi tubasaba yuko bamaze gukora mu maso baca baguma bakaraba murumva yuko ibyo aribwo buryo dukoresha yabaje n'ikintu kinyeretse yuko twebwe nk'abaganga bavura amaso n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu haba mu Burundi n'ibindi bihugu ko tugifise ikintu tutaramenyesha abanyagihugu bose. Arabajije ati mbega none hari abantu bavura amaso sinzi aherereye, ati bavura kabiri mu mwaka, nca numva yuko ahora avugwa na bamwe b'ingenzi basanga abantu mu mihana gusa. Ariko ibyo nzi cyane cyane n'ibyaha i Burundi mu mavuriro asanzwe aya ya leta n'ayabigenga bagize uko imyaka igenda niko mbona bagenda barashiramo ibice bivura amaso. No kuvuga yituye amavuriro ayasanzwe asangamo mbere harimo abandi baganga bavura amaso. Ubwa kera nk'aho i Burundi bari bagwiriye mu ntara ya Bujumbura, ariko kuko iminsi igenda turabona ko n'izindi ntara zigenda zirashikirwa. Ndazi neza ko mu bindi bihugu nka Tanzania, Kenya, eka na Uganda n'u Rwanda, ibihugu byose ubu muri Afurika amavuriro ari muri district bagiye bayashyiramo igice cy'abantu bavura amaso bigenda bitera imbere. Iyo heza akaba abaza mu kibanyi akabaza yakumva yuko atahantu hoba hari umuganga avura amaso iminsi yose.
Murakoze cyane. Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga y'uno munsi turiko turihweza ingwara yari maze iminsi yibonekeza cyane, kandi ikibonekeza mu bice bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini muri Uganda, muri Tanzania, mu Burundi, mu Rwanda. Ingwara bamwe benshi mu Burundi batazira ingwara y'amaso y'imbwa. Tukaba turi rero ku murongo tuganira na Dr. Levi Kandeke yanonosoye cyane indwara z'amaso, akaba azivura mu gihugu cy'u Burundi, arazivura kuri Clinique de l'Oeil, hama akanazibaga niba ntihenze kuri Hôpital Roi Caled mu Kamenge mu gisagara cya Bujumbura. Turabandanye rero ikiganiro cyacu, reka tubanze tumire amate gato turagaruka. Murakoze cyane.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo Taxi muyitegurirwa kandi mukayizwaho na
La Belle Forestia Brola.
Radio Ijwi rya Amerika, turacari muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ikiganiro cerekeye amagara abantu cy'uyu munsi. Twashimitse cyane cyane ku ngwara y'amaso. Ingwara y'amaso imaze iminsi yibonekeza mu gisagara cha Bujumbura, aho abenshi bayita ingwara y'amaso y'imbwa. Ingwara y'amaso y'imbwa ifata mu minsi mike ikaba irakize, ariko yandukira cyane. Muri iki gihe rero mu gihugu cy'u Burundi tukumva muganga aduha akizere yuko iri kiragabanuka, ariko yari ibonekeje cyane mu gihugu cya Tanzania, mu Buganda no mu Rwanda, naho abenshi bavuga ko idakaze cyane, naho nyine barayibonye. Turi kutaganira na muganga tumubaza ibibazo bitandukanye by'abanyenyi b'Ijwi rya Amerika. Muganga, tugarutse muri studio mu bibazo byacu, abantu benshi bavuze yuko bagerageje gukora ibintu bitandukanye kugira ngo bayivure. Ubu mukaba muri ko murakira abo bantu mubavura ibyo bagerageje kwivura bidakunda. Mu bisanzwe mu buzima bwa misi yose, bimwe mu byo bokora kugira ngo bagumane amagara meza y'amaso n'ibihe, uretse ibyo bakora byo gushamwa indimu n'ibindi byinshi, ibindi bintu bashobora gukora kugira ngo bagumane amagara meza y'amaso ni nk'ibi?
Amagara meza y'amaso rero nicyo kimwe n'amagara y'uwundi mubiri.
ahagaze mu gufungura ibintu nka byose dushize imbere ivyamwa n'imboga umuntu agafungura ku buringanire hanyuma akongera akagira kabije bita kunonora imitsi kugira agumane amagara meza afise amagara meza y'umubiri usanzwe araheza akagira n'amagara meza y'amaso icyo ni cya mbere icya kabiri nuko ku bana batoyi bajya tuvuga yuko bakiri bato cyane abo dusaba yuko ababyeyi babazana kubavuza ni gihe mu muryango baba bafise indwara zigaragara yuko ari indwara zifata imiryango abijya nk'abagiye bagwara imirazi cyangwa akaba se ababyeyi bafise miyopi nyinshi indwara yose iba izwi ko ikomeye mu muryango bakaba bazi ko bayifise baraheza bakavuza umwana naho ababoneka ko akomeye abandi tubwira ko bajya kwa muganga n'abantu umuntu wese azi ko amaze kurenza imyaka 40 tumusaba yuko ajya kurabisha muganga w'amaso naho abona ko akomeye kubera hariho indwara umuntu ashobora kuba atemberana yatanguye atabizi ishobora kumutera ubugumi muganga akayibona kare akayimuvura kare abanyuma hakaba ariyo nabo kenshi duhimiriza gusumba n'abandi ni muri abo nyine barenza 40 baba bafise izindi ndwara nka diyabete ibyo bita hipertension sinzi hano bivuga mu
indwara y'umuvuduko w'amaraso
abafite izo ndwara rero ubu umuganga asanzwe abavura izo ndwara kenshi ababwira ati muraheza muje ku muganga w'amaso nawe barabire bo barabizi muganga wabo araheza akabibabwira hari indwara nazo zifatira mu maso gusa zitarenze gusaba ko umuntu aba afite n'izindi ndwara mu mubiri hari indwara sinzi ko mumaze kuyumva yitwa glaucoma ni indwara nigira kabiri mu ndwara zitera ubuhumyi hano mu karere k'iwacu iyo ndwara rero ifise icyo yisanyije n'izindi nuko atakimenyetso na kimwe kiriho iyo iri kurakuzanira ubuhumyi ntuheza ngo ubimenye nta bubabare nta kimenyetso na kimwe uheza ngo ugire atari uko uzubona imaze gushika kure ubona uhumye tukaja dusaba yuko umuntu wese azi ko iyo ndwara iri mu muryango wewe mwumva yuko tumuhimiriza n'inguvu gusumba abandi ariko uwurenze imyaka 40 nk'uko nababwiye yagiye ku muganga twebwe icyo kirimo mu bintu duca dupima tukaraba ko iyo ndwara tubayifise kuko ni indwara itera imbere buhoro 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 ku buryo imutera ubuhumyi haciye imyaka itari mike nicyo gituma umuntu adaheza ngo abimenye yuko yarwaye murumva rero ahanini kugira umuntu yirinde indwara y'ubuhumyi yivuza kare akipimisha abo dukarira rero abo dusubiriramo kenshi n'abarwaye indwara ya diyabete indwara ya diyabete ni indwara ubunye mu bihugu by'iwacu twarateye imbere cyane mu kuyivura mu myaka yaheze abantu baragwara tukabura ko tubafasha ariko uburyo burahari muri bihugu byose bidukikije nta gitoma na kimwe rero umuntu atokwivuza sinzi ko muzi ibyuma bita ngo lazer biriya byari ibyuma mu myaka iheze twabona umenga ni ibyuma by'ibihugu biteye imbere gusa ariko ubu nta gihugu na kimwe kitabifise urumva abaganga babyize bariho nta gituma na kimwe umuntu agwaye diyabete iyo ushobora guhuma tubasaba rero yuko nk'aba agwaye diyabete ko bajya kuraba muganga rimwe mu mwaka urumva si kenshi rimwe ku mwaka muganga agaheza akababwira ko bikenewe ko babandanye babonana
bakoze cyane muganga ereka nongera nakira abandi ku murongo wa telefone turafise Newton Steven sinzi ko tukimufise ku murongo Newton Steven uratwumva ikaze nawe hallo Steven
ndabumva cyane iyo ngwara igaragara mu bihugu by'ibiyaga bigari na cyane cyane muri Congo ariko urebye twebwe ntabwo twabisobanukirwa neza kuko ahanini usanga abantu barivuza imiti y'ibyatsi cyangwa se bakagira ngo ni indwara isanzwe ntabwo turayisobanukirwa neza nakeneraga kubaza umuganga eske hari ibindi bimenyetso nyakuri bigaragaza kuko hano iwacu muri Congo urabona abantu benshi barayifite cyane cyane ku buryo eske hari ibimenyetso byatubwira n'uburyo umuntu yayirinda murakoze
murakoze cyane muganga kumbure twona tomora cyane ku bimenyetso bimwe mu byo bitandukanye n'izindi ndwara z'amaso iyi inyiriki yibonekeza muri iyi minsi utubwiye ko byo bari nk'ibihe neza na neza kimwe muri ivyo umuntu acamye ati ni ingwara nshashe rikirahaca
ubisanzwe n'ivyo abaje ikibazo ciza sinace nacumvise uko musubiriyemo ndabyumvise abajije ati tuzomenya gute ko ari yasubiye gutera uko iyo ngwara imeze ni ingwara yandukira cyane ku buryo uyibonye kuri umwe umunsi utarenga utarayibona ku wundi icyo ni cya mbere icya kabiri uko itangura itanguye ku muntu itangura ku jisho rimwe nka ku mutaga igatangura igafata ijisho rimwe rigatukura ukumva ko umenga rirakubabaza hakagera ku mugoroba irindi ryafashwe naryo nyine rikaba kubabaza kwa kunenye noneho rero ukacubona yuko amaso zibukeye atanguye kuzarakoroka nk'iyi ubu yaribabaje n'ibigoyegoye bya vyimba umugwayi nyine ukabona ko ababaye akanamene ku mutwe ubu niko yari imeze ntituzi ko n'inde zoza ari uko imeze kuko igira igihe ikamara imyaka ibiri itatu yarimo ari imyaka ibiri gushaka kuri itatu imbere yo kugaruka hanyuma iyo igarutse rero ntigoye na gato abantu baca bayibona kubera uko ukuntu yandukira hanyuma ikindi nka twebwe tuba dukorera mu mavuriro turabona iyo iva ikenshi iva ahantu hagwiriranye abantu aho naho ni mu mashuri kenshi ifata mu gihe abana bari ku ishuri nibo baba bandukizanya vuba vuba cyangwa abantu bakora muri ajya mashyirahamwe arimo abantu benshi niyo yayego cyangwa mu masoko aho irandukira cyane abantu bakora ahantu haba hari abantu bake nabo nibo bandukirwa ubwa nyuma kenshi bayikura muhira muri abo nyine baba bavuye muri aya mashuri murumva ni indwara yoroshye gutora kubera yandukira cyane uyibona ku bantu benshi mu kanya gato kandi wabona itahoraho
yego hama kumbure turi kutaja ku musozo w'ikiganiro muganga utubwire aha abari mu Burundi abari Bujumbura kumbure basanzwe bakuzi cyane urazwi ko uvura amaso ariko tubwire ibitaro ukorera ko ivuriro ukorera ko abifuza kukwitura bakumvise no munsi bo kuronka hehe
jiwe mvurira mu bitaro hanini bibiri ijya mbere n'ivuriro nkuru rwa karede kuko harimo na Université y'u Burundi nigishirizamo aha kabiri ni ivuriro ryitwa Clinique de Veille ni ivuriro PV ni nko nsanzwe nkoreramo nyine iryo vuriro rero rwa karede nagira nshya nshimikira ku kintu gihambaye dukorerayo hariho ubuvuzi bw'abana bavukana indwara z'ubuhumyi twakira abana bose umwana wese afise munsi y'imyaka 15 afise indwara ishaka kubagwa tumwakirira ubuntu kandi ntidutorana ngo si umurundi kuko abarenga 30% tuvura kenshi baba bavuye i Congo kuko ngira ngo hariya bataba bafise uburyo tubukoresha ino aho ibyo bitaro bibiri niho bashobora kuntora ibitaro rwa karede n'ivuriro Clinique de Ray
murakoze cyane muganga uyo mwumvise ni Dr Levi Kandeke akaba ari umuganga wo mu Burundi avura kuri izo vuriro mwumvise turamushimiye cyane rwose muganga ku kanya mwafashe ko kuganira ni Radio Ijwi rya Amerika n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika twizere ko nk'uko mwabikoze muri kahise muzobandanya kwitabira ubutumire bwacu kugira ngo mwongere muduhe inyigisho nyinshi mutanze uno munsi cyane cyane kuri indwara igezweho muri iminsi
ndabashimiye cyane kandi nta nkeka ni muntu mwira nzongera ngaruke.
Natura wa shimiri chane guse. Leka mfata kanya nongene shimiri abanyuwa nyibila dijiku ya Amerika na amwe mubanda nya gushikiriza ibibazo, ivi umviro, mugatele la chane chane no kumbuga za chunguru kana umenyi kuli Facebook ya chotura wabu na murivenshi chane mwashikirize ibibazo ni ivi umviro mubanda nyiriza ho. Tura wa shimiri chane lero nabari mubinga vgivyu matrafise Nadia Taha, Nadia Taha edufashije kushikiriza amajwi mwumvise mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka kuri micro ndashimiye nabandi mu buhinga bw'ivyuma mwese mugira umuzi mwiza murakoze.